Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Ku makuru tubafitiye muri uyu mwanya n'ibiganiro, muri kumwe na Jeff Denny ngakukaze mu biganiro byacu.
Zira tax stamps ziba zarakozwe mu buryo bumeze nk'ubw'amafaranga. Hari features udashobora kureba n'amaso, ku buryo hari imashini ugomba kuzireba, kuko nabwo bishyize ku mugaragaro ntabwo zaba buri muntu wese ashobora no kuzihimba akaba yazikora.
Uwo ni Robert Mugabe, komiseri ajejwe kugwanya magendo mu kigo cy'igihugu kijejwe amatagisi n'amakori mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino arimo inyuruzwa ry'indege itwara abantu y'igihugu cya Misiri, ifungwa cy'amaso rya Kizza Besigye yari kandida w'abatavuga rumwe na leta mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba muri Uganda. Turagaruka ku mukanya gatoya cyane. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Umunyamisiri yanyuruje indege itwara abantu y'igihugu cya Misiri, Egypt Air, ayitegeka kururukira mu gihugu cya Chypre, yahagaritswe uno munsi kuwa kabiri nyuma y'amasaha atandatu yo guhangana n'abategetsi. Abantu bose uko ari 55 bari muri iyo ndege bashoboye kuyivamwo ataco babaye imbere y'uwo muntu yishikiriza abategetsi ku kibuga c'indege ca Larnaca mu bumanuko bwa Chypre. Abategetsi b'ibihugu bya Misiri na Chypre bavuga ko atasano inyuruzwa ry'iyo ndege bifitaniye n'iterabwoba. Bamenyesha ko uwo muntu yamenyekanye ku izina rya Saif al-Din Mustafa afise ibibazo vyo mu mutwe. Ivyerekeye impamvu yanyuruje iyo ndege ntibitomoye. Amakuru amwe amwe avuga ko Saif al-Din Mustafa yasavye kubona uwahoze ari umutambukanyi wiwe aba muri Chypre. Amwe mu makuru amenyesha ko yasavye kubonana n'abategetsi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ayandi makuru avuga ko yari yidogeye ifungwa ry'abapfasoni bafungiwe ivya politike muri Misiri. Abategetsi b'igihugu cya Misiri bari batangaje ubwa mbere ko Saif al-Din Mustafa yari yagabishije guturitsa na bombe iyo ndege itwara abantu y'igihugu cya Misiri. Yamara mu nyuma yaho vyibonekeje ko umusipi w'amabombe yari afise utari w'ukuri. Iyo ndege yari ivuye mu gisagara cya Alexandria igana umurwa mukuru wa Misiri, Cairo. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu gihugu cya Uganda haheze iminsi 40 kuva igipolisi gifunze icamaso Kizza Besigye ayoboye umugambwe Forum for Democratic Change utavuga rumwe na leta. Besigye yiyamarije kuba perezida mu matora yabaye ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri muri Uganda. Urwego rw'igihugu rujejwe amatora rwatangaje ko amatora yatsinzwe na perezida Yoweri Museveni amaze imyaka 30 ku butegetsi. Museveni yatsinze n'ibice 60%, mu gihe Besigye yaronse ibice 35% vy'amajwi. Yamara uwundi umwe mu bakandida batsinzwe mu matora yaritwariye ivyavuye mu matora muri Sentare. Besigye avuga ko atashoboye kwitwarira ivyavuye mu matora kubera afunzwe icamaso. Umuvugizi w'igipolisi cya Uganda, Fred Enanga, yabwiye Ijwi rya Amerika mu ntango z'uku kwezi ko Besigye afunzwe hisunzwe ingingo ya 44 y'amategeko y'igipolisi. Aya mategeko aha igipolisi ububasha bwo guhagarika uwo ari we wese uruja n'uruza rwiwe atantambamye bibonwa ko bishobora kugeramira umutekano w'igihugu. Igipolisi kandi cabujije abaza kugendera Besigye imuhiriwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko hari byinshi bigitegerezwa gukorwa ku vyerekeye kongereza ugusangira amakuru ajanye n'iperereza mu karere k'Uburayi. Ivyo inyuma y'ibitero vy'iterabwoba vyabaye mu ndwi iheze mu gisagara ca Bruxelles mu gihugu c'Ububirigi. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida wa Amerika Maison Blanche, Josh Earnest, avuga ko ibitero vyabereye ku kibuga c'indege c'i Bruxelles no mu kibanza ca metro vyibutse igikorwa nkenerwa co gusangira amakuru yerekeye iperereza. Yongeye gutangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishigikiye Ububirigi mu matohoza ico gihugu kiriko kiragira. Umushikiriza manza w'igihugu c'Ububirigi yatangaje ejo kuwa mbere ko abategetsi barekuye umuntu yari yavuzwe ko yikekwa ari we yikekwa bikomeye mu bitero vy'i Bruxelles. Yamara nta nsiguro yo kumugumya yariho. Imbere y'uko arekugwa, uwo muntu yarazwi ku izina rya Faisal C yari yagirijwe ko yagize uruhara mu mugwi w'iterabwoba n'ubwicanyi bw'iterabwoba. Abategetsi mu gihugu ca Pakistani bataye mu mvuto abikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu barenga 200 mu gikogwa gikomeye cyo gufatira ingingo zikomeye intagondwa bifatiye ku gitero cha bombe cy'umwiyahuzi cyabaye ku munsi w'Imana mu gisagara cha Lahore. Icyo gitero cha bombe cyahitanye abantu 72 benshi muri bo abakristo bariko bahimbaza Pasika. Icyo gitero cihaye inkumbi cyabaye mu kibanza carimwe abantu benshi ku mugwa mukuru w'intara ibamwe abantu benshi cyane ya Punjab. Abana 29 bari mu bapfuye mu gihe abandi barenga 300 bakomeretse. Umushikiranganje ajejwe ivyerekeye amategeko mu ntara ya Punjab Rana Sanaula yabwiye abamenyeshamakuru yababwiye no musiko wa kabiri kw'igipolisi n'imigwi idasanzwe ijejwe kurwanya iterabwoba iyobowe n'abajejwe iperereza bagize ibikorwa byo guhiga intagondwa mu ntara ya Punjab aho bahagaritse abantu barenga 5,000. Iyi programu y'ibiganiro byacu tuyibashikiza iminsi yose kuri radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 bice 3 no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 bice 3 Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 bice 9 no kuri FM 95 bice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni kuri radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Radio y'u Amerika Washington DC makuru yo mu karere twahere mu Rwanda ikigo cy'igihugu cy'amatagisi n'amakori gisaba ubushakashatsi ku bacuruzi bakorera ku butaka bw'u Rwanda kubera ko hari bamwe mu batanguye kwigana ibimenyetso byacu mu mugambi w'ugukwepa amatagisi. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na Eric Bagiriwubusa.
Winjiye muri kimwe mu byumba by'inyubako y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro ishamirirwa Nyamagendo hasanga ibicuruzwa bipanze byiganjemo ibinyobwa. Ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano bubyambura abacuruzi baba babifite batarabisoriye. Ibi bicuruzwa by'ibinyobwa byo mu bwoko bwa rikeri byava hanze cyangwa imbere mu gihugu biba bigomba kuba byambaye ibirango bya Rwanda Revenue Authority bizwi nka tax stamp. Ibi birango ubusanzwe Rwanda Revenue Authority ivuga ko ikorana ubuhanga magingo ayiranagaragaza ko hari abatangiye kubyigana mu rwego rwo gukwepa imisoro. Nk'uko habaho amafaranga y'amiganano kandi bigora bamwe kuyatandukanya na yemewe n'amategeko, ni nabyo bigaragara kuri ibi birango by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Bwana Robert Mugabe ni komiseri wungirije ushinzwe kurwanya magendo mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro.
Zira tax stamps ziba zarakozwe mu buryo bumeze nk'ubwo amafaranga. Hari features udashobora kureba n'amaso. Ku buryo hari imashini ugomba kuzira kuko nabwo bishyize ku mugaragaro ntabwo zabazi buri muntu wese ashobora no kuzihimba akaba yazikora. Ntutandukanye izakozwe mu rwego rwubahije amategeko n'izahimba. Nicyo gituma iyo turimo kureba ese izizubira nyinge dukoresha imashini zabugenewe. Ariko nibuzi ko uri umuntu ucuruza inzoga ukaba urimo kugura n'umuntu utemerewe gukora inzoga akaba ari uzifite, ibyo bikwereka yuko inzoga yakoze ntizemewe, tax stamp arimo yateyeho nazo ntizemewe kuko ntashobora kuzibona atemerewe gukora izo nzoga.
Kubera kwigana ibi birango ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro hari bamwe cyashyize ku karubanda cyemeza ko cyafatanye inzoga bakoze batabifitiye uburenganzira kandi zambaye ibirango byacyo. Umugore wari mu mapingu we na musaza we bakoranaga bemera ko bari bafite inzoga za Radiant Gin na Red Waragi, ariko bavuga ko bari basanzwe barangura n'undi muntu batazi gutandukanya ibirango byemewe n'amategeko n'ibindi bifatwa nk'iby'abahashyi.
Njye ntago nzi gutandukanya igipapuro cya Rwanda Revenue n'ikitari cyayo. Uraba mucuruza inzoga zose ziba ziteye ibyapa kugira ngo uzamenye ngo kimwe cya Rwanda Revenue cyangwa ari icyayo. Ntago biba byoroshye.
Nkanjye w'umukozi ndumva ntazongera no gufatirwa mu ikosa ryo kongera kubicuruza niyo babinzana ntago nakongera kubicuruza. Icyo nakora ni uko totalizo nzoga nazireka kuko n'ubusinzi kubitandukanya.
Amwe mu macupa ya zimwe muri izo nzoga zimenyerewe ku kabyiniro ka Suruduweri biva kuri Siriduweri zarimo zometseho ibirango Rwanda Revenue Authority ivuga ko itabizi, byo biragoye kurebesha amaso ngo uhite wanzura ko ari ibihimbano. Uretse aba batawe muri yombi bavuga ko bacuruzaga ibyo batazi, twabajije n'abandi bacuruzi mu mujyi wa Kigali bahuriye kuri iyi business nabo bemeza ko kuvumbura umwimerere w'ibi birango ari ihurizo rikomeye.
Tuno tuturangura mu magi zino tuno tuhabi nitwo duhari twa plastike.
Yitwa ngo ni Royal Life Whisky. Ayo nayo Super Gin. Ntabwo ushobora kuyireba ngo umenye ngo ni inkorano cyangwa se yambaye ikimenyetso kitari cyo.
Ntabwo nabimenye bitewe n'uko n'ubu nanjye nubwo ntangiye kuzicuruza ngo ntabwo njye nkunda njye ndesenda yo kuba abakiriya bazabimenya. Ubu ndi nyimigiyemo cyane na nabimenye.
Abavuga
ko hariho ni za pirate wowe ushobora kubitandukanya ukavuga ngo iriya ni original yindi ni pirate.
Abajya bavuga ariko nyese nani abisobanukirwa sinje kunyaka kubeshya.
Nase ko dutandukanye utuntu za twa Rwanda Revenue turiho. Akangaga karajya ku mutuku akagafite irindi barari
ariko kirango ni kimwe.
Ko mbona twagiye ducika tuvungagurika bigenda bite biba bitewe n'iki.
Nkuko nyine kwa izo biza makarito arya zikubagurika agapapuro gagacika.
Ubuyobozi bwa Rwanda Revenue Authority bugasaba abacuruzi gushishoza.
Ubundi tax stamp iyo wasikanye ntushobora kubona tax stamp igihumbi zuri busikanye. Usanga umuntu yasikanye nk'eshanu cyangwa imwe ugasanga ifite nka serial number imwe throughout. Ubundi zigira serial number zigenda zikurikiranye zinatandukanye. Rero uri umuntu ushaka no kugira ubushishozi nk'umuntu uguza amakarito nk'igihumbi. Ushobora gusanga tax stamp ziri kuri izo kuri ayo macupa yose ugasanga ifite inomero imwe gusa.
Ntitwamenya agaciro gahwanye n'imisoro yagombye kubigenda ku bicuruzwa Rwanda Revenue Authority yagwatiriye ishinja abanyirabyo kubishakiraho amaramuko mu nzira y'ibusamu. Gusa mu cyumba kimwe cyayo cyarimo byibura amakarita arenga 2000 y'inzoga ziva hanze n'izikorerwa mu Rwanda. Mu gihe Rwanda Revenue Authority ubwayo yemera kwimenya umwimerere w'ibirango byayo yiyambaje ikoranabuhanga, byaba bisaba izindi ngamba cyane ku bacuruzi bato ndetse n'abaguzi, kuko yemeza ko kubicuruzwa nk'izo nzoga z'inkorano zagira ingaruka mbi ku buzima bwa benshi. Akenshi usanga arizo rubanda banywa bashingiye ku kuba zidahenze, yamake ku biceri 3200 by'ijana n'ikindi kijana mu mafaranga y'u Rwanda.
Abantu bigana wowe benshi n'umucuruzi kugenda ugiye kubaza umucuruzi uzizi narya wajyana ugasanga bashize mu kare.
Ariko bagira ubusa, ijwi ry'Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Mu Rwanda kandi ku nshuro ya mbere akarere ka Gasabo mu gisagara cya Kigali katangiye gukura abana b'inzererezi mu kigo cyo kwa Kabuga bagashikirizwa imiryango yabo. Muri icyo gikorwa haragaragaramo abana badafise aho baja kuko batagira ababyeyi, mbere ngo nta n'ababarera bafise. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Icyemezo cyo gukura abana mu bigo bizwi nka Transit Center cyatangijwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abana. Iyi komisiyo ifatanye n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kuko aribo babasha gushakisha imiryango y'aba bana mbere y'uko abana bahuzwa n'ababyeyi babo. Iki cyemezo kije nyuma yaho mu mujyi wa Kigali habonetse abana benshi b'inzererezi bagenda bagaragara mu mihanda, ahantu hacururizwa ndetse n'aho abagenzi bategera imodoka. Aba bana bo mu mihanda bagenda bafatwa n'abashinzwe umutekano mbere yo kubasubiza mu miryango yabo, bakabanza kubajyana mu bigo byiswe ibyo kubagorora bakazashyikirizwa imiryango yabo nyuma. Byari ibyishimo ku bana bahujwe n'ababyeyi babo. Abana bivugiraga ko batayi ubuzima bubi babagamo muri iki kigo cyo kwa Kabuga.
Najyanwe na mukuru wanjye kuko yacuruzaga urumogi. Yamaye nka data, niyo ndakubwira ati niyo wavuga iki sinshobora gusubirayo kubera ko bamaze kumfunga igihe kinini. Mwese abantu utareba hanze ukubitwa buri mwanya urambwira ko utaba gufunga. Narinjye nari mamaze nk'ukwezi n'igihe.
Masomo ahari ni ubuzima bukakaye, ni ukubaho nabi.
Naje mu muhanda rwose nanjye ari umwana unzanye unshutse.
Akareka Gasabo niko kabimburiye utundi turere gukura abana mu kigo cyo kwa Kabuga bagashyikirizwa ababyeyi babo. Ni umuhango wari witabiriwe n'abayobozi b'akarere ndetse n'abashinzwe imibereho myiza mu mirenge bafashaga abana n'ababyeyi babo kugera ku mirenge y'iwabo. Wari uhagarariye Akareka Gasabo Bwana Nzabonima Dewo ushinzwe imiyoborere myiza yabwiye ababyeyi ko bakwiye kongera gusubira ku nshingano zabo zo kurera.
Iki gikorwa rero cyo gusubiza abana bagera kuri 22 mu miryango bakomoka mu karere ka Gasabo kishikarize buri wese gufata inshingano yo kurwanya umuco mubi, yo kurwanya icyorezo kiri mu bana batereranwa, ugasanga abo bana baba mu mihanda bikaba ngombwa ko polisi yirirwa ibashakisha ngo ibasubize mu bigo ngororamuco. Ubuyobozi bw'akarere bwifuza ko umwana yakarerewe mu muryango kugira ngo abone uburere bwuzuye.
Ababyeyi bashyikirijwe abana bagaragaje ibyishimo kuri benshi bari bamaze igihe kingana n'ukwezi cyangwa kurenga bataza aho abana babo baherereye. Gusa bahakanye ko nta ruhare bagira mu gushora abana babo mu mihanda, ko ari ubukene butuma babura icyo bihera abana, abana bagahitamo kujya kwishakishiriza hirya no hino.
Mu buzima busanzwe iyo umwana nta mikoro abona iwanyu mufite ahagije ahita gucika akigendera. Noneho nicaye ku ibumba ndi kuri bumba bandi mumbambuka ngo mpatane ndebe ko uyu munsi bararabariye ndebe ko ejo bazararabariye ubwo rukuvuga ngo uyu mubyegende utoragura ibariya uze twotsi no mbabura tubone icyo turarira wahita yigendera gutwa ahita yumva ko ndi kumutora zagahita yigendera ubwo umwana hamushaka nkamubura
rero uyu mwana ntako tuba tutagize ntako umubyatagira ngo ahe umwana w'urukundo amwiyegereze
abana bose bashikirijwe imiryango yabo bandikiwe imyirondoro yabo batuye ndetse n'amazina y'ababyeyi babo cyangwa babarera wari uhagarariye umuyobozi wa polisi Chief Superintendent Teddy Kamanzi yabwiye ababyeyi n'abana ko nibongera gusubira mu mihanda hazakurikiraho ibihano
ubwo akarere ka Gasabo kabaye akambere byibura muri uyu mujyi wa Kigali kabaye akambere mu gutangiza iki gikorwa cyo kuvana abana mu muhanda iyi rero ni intangiriro ariko muzi ko ibintu bitangira abantu batangira baganira ariko pendete bikazavamo ibihano kuko aba bana bafite imyirondoro none reka mujye ngiye nk'umupolisi iyo bagarutse tubona ko ari wowe utabyumva kandi utabyitayeho wenda amategeko agatangira gukurikiza ariko ntakwiye kuba arara ahantu hameze nka kasho wowe uryamye mu nzu
mu bana bagenda bafatwa nk'inzererezi ndetse bakajyanwa mu bigo by'ingororamuco arababwijwe ibya Amerika ko bafatiwe mu mirimo yabo bakora buri munsi babasobanura ko badasanzwe ari inzererezi
koraga akazi ko ku cyuma cy'isondo nasho baramfashe banjanye hariya kwa kabuga
ubu se rumaze igihe kingana iki kwa kabuga
ye nari mama z'ukwezi nje ntabwo nari ndi inzererezi
ibyo aba bana bavuze byanashimangiwe n'ababyeyi babo umwana wawe yarasanzwe ari mayibobo se
oya ntabwo ntagasanzwe ari mayibobo
bari bamutumye ngo guhaha sindi byo yagiye guhaha mu gasantire bahita bamufata ndashaka kumushyira mukuru we gukora akazi k'ubusudiri akamwigisha ibyo gusudira nta kindi
ikibazo cy'abana bo mu muhanda cyatangiye kumvikana cyane mu ntangiriro z'uyu mwaka 2016 ndetse abayobozi bakuru b'igihugu bagira icyo babivugaho mu mwiherero uherutse wahuje abayobozi bakuru b'igihugu bagarutse ku kibazo cy'abana bo mu muhanda Perezida Kagame avuga ko abana bakwiye kwiga badakwiye kuba mu muhanda ibi yabigarutseho mu ngendo amaze iminsi asura abaturage bo mu karere ka Gakenke ndetse n'abo mu karere ka Rubavu Perezida Paul Kagame yavuze ko bagiye guhagurukira ababyeyi batita ku burere bw'abana babo umukuru w'igihugu yaboneyeho kugaragaza inzego eshatu zigomba kuzakurikirana iki kibazo cy'abana batiga zitabyubahiriza zikabihanirwa izi nzego zirimo umuyobozi bw'ibanze aho aba bana batuye imiryango bakomokamo ndetse n'abarezi cyangwa abayobozi b'amashuri Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika I Washington DC ku makuru yerekeye Burundi. Amadolari ibihumbi 19 y'Abanyamerika n'imiliyoni 8 z'amarundi niyo yaraye asahuwe umwe mu bakozi bakuru bakuru bo mu ishyirahamwe ryo gutumana ko amakuru Lumitel aho hari kumutaga ku munsi wa mbere ku mutumba Kiremba muri komine Gasorwe intara ya Muyinga mu birego vyatanzwe mu gipolisi n'uwibwe harimo ko abivye bari bambaye impuzu z'igisirikare bitwaje inkozi ibiri muri ivyo birego havugwamwo ko hakoreshejwe imodoka ruseha bahiniha itwara indembe kwa muganga ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
nkuko urongo y'igipolisi mu ntara ya Muyinga bivuga uwibwe numwe mu bakozi bakuru bo mu ishyirahamwe Limitere ryo gutumatumanako amakuru aturuka mu gihugu cya Vietnam imbere yo gushikira urongo y'igipolisi twa twaciye ku mutumba wa Kiremba muri komine Gasogwe ahabereye ubwo busuma. Ni ku ruganda rw'abakora umwuga wo gucura bavuga ko vyabaye babona.
Ukumva iyo modoka yaciye umuzungu yamaze kumuzana bwa ngirya irahaje. Uyari umwambaye sivile. Undi uyari se ngoyari umundi nawe yambaye sivile mukabo. Imaze bazi kumenya iyo modoka yashifata ipapurizeri za mumaso. Maze kizuzo za mumaso ngirirage. Wese nkohorera acarahagarika ngo ngirirage. Yagarika kirahagara. Umushoferi acaravamo. Bamushira inyuma umuzungu cyamushira hagati cyakatira ku mashuri imbere wacu ari akatwetwera ku mashuri imbere cyamukata cyamusubiza mu ambulance iyo modoka ari imeze nka ambulance cyisubira inyuma cyagenda bayikurikirana iyo muri iyo ambulance yabaza nyine twabona ko yari ambulance bageze nyemba babwiye ati twiye amutwaye ibigwanisho tego tujye kuri rejo rero niho baza kumuza kubivugira ko ibigwa amutwaye ibigwanisho
abacuzi bavuga ko batigeze bacikanda ko arabasuma
twebwe rero kubera twari twibiringa ishwakurikiranye twibaza ko arabasuda ba leta ariko bari bafise ibyangombwa ngo bashobore kubakengura gute abo iyo ambulance yaje ukari haraki umwanya muremure yaragiye ikagaruka nimba ikirindiriye ikata ikarukura z'ibyambyasi ntatwe twamenye ibyo ari byo twibaza kwirindiriye abagwa nk'umuntu yabagwaye hanyuma rero bicabibuko rero cyatumva rero bamaze kugenda niho bagaruka batubaza ati byagenze bitwe twagenze uko nyene twumva rero ngo babanyagiye aho hantu naho ntitwashyitse ngo tumenye ibyabaye.
Aya makuru yose aremezwa n'urongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga ahavuga ko mu birego uwibwe yashikirije igipolisi avuga ko bari kumwe n'umushoferi bamanutse ibujumbura ku mutaga baguye mu mutego w'abantu babiri bambaye umwambaro wa gisirikare bafise inkoho zibiri bamaze kubagiriza ko bafise ibigwanisho baciye bakura ku ntebe uwo mushoferi bari nyongera umuduga babwira ko bagiye kubasakira ibigwanisho mu biro by'akarere ka kane ka gisirikare ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Amakuru uwo yibwe yahaye igipolisi avuga ko babajanye ku ibarabara rija ikarusi ahitwa kwibuye bamaze kubarenganya aho bari bababwiye ko babajana baraheza babatwara amafaranga angana ibihumbi 19 by'amadolari y'abanyamerika imiliyoni 8 z'amarundi amatelefone ngendanwa 3 n'imashini nyabwonko bimwe bita ordinateur mu gifaransa. Warongoye igipolisi avuga ko mu birego wibwe yashikirije avuga ko hari abandi bantu 3 b'abanyagihugu baguma biyenzereza ahabereye uwo mutego muri uwo mukozi wa Limited akaba yarashoboye kumenyamwo umwe mu bakozi biwe. Mu birego vyashikirijwe mu gipolisi harimo yuko hakoreshejwe n'imodokari ruseha baniha. Urongoye igipolisi avuga ko bakiri mu nzira yo guhiga abike kwa muri ubwo busuma. Hari haciye ukwezi kumwe gusa habaye ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho ku mutumba wa Murama muri komine Muyinga ahishwe umupolisi agiye gutesha inkoho yiwe iribwa. Urongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga avuga ko atakerekana ko ubwo busuma bufitaniye isano kiretse ko ari ubisha busa. Imuyinga Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi umwe mu bagwanyi bishikanye mu ntara ya Rumonge muri komine Burambi yarishwe arashwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere rishira uno munsi kwa kabiri. Mu muryango w'uyu bavuga ko yishwe n'uburongoye zone basanzwe babamwo ya Maramvya. Mu gipolisi mu Rumonge bamenyesha ko amatohoza yatanguye. Fidelite Ishatse yakurikiranye iyi nkuru.
Umubaro ni mwinshi umuryango wa Ndimana Jerome umufasoni wiwe amenyesha ko umugabo yiciwe mu rugo mu gihe yaratashe ariko arugara ubwo igwirembo.
Umva umufasha wanje yamwishiye atashe saa yine yuguruye umwango hari ukuntu ngiye kuryambika abana nza numva inkoho iravutse inkoho zibiri zivutse aca giduka hasi ndacasubira mu bamukubita izindi sase zibiri. Rero naje kubera ubwoba naciye nca muri saro ndabira mu idirisha mbona ikizi yakirambaraye mu rugo nca mbona rero abantu babiri ndi mu idirisha bari inyuma.
Abo bishe Nduwimana Jerome muryango wa Jerome uvuga ko wababonye uyu ni mushikiwe.
Abo bantu bari umushef de zone twa Pime hamwe n'umupolisi gusa nuko ntazi izina ryo ariko visage wo je ndayizi n'ubuntu nja kumukwereka kiretse nsanze yoba yanyegeye.
Haciye akanya Jerome Nduwimana gandaguwe uyu mukuru wa zone Maramvya yaragarutse kuri ugo rugo afise inkoho arekejwe n'umupolisi ariko makuru twaronse amenyesha ko muryango wa Jerome Nduwimana batamwemereye kwinjira.
Hamaze kugirana abantu benshi niho yacaza azana na nyamupolisi hashavuze cyane nawe nyene yarafise inkoho iyo nkoho ntanuzi niyo yayikuye abankere yacasubira inyuma rage
yashitse ngaho afise inkoho uwo muntu atembye acuramyaho ari kumwe n'umupolisi iyo nkoho ko buro matara atayimuhaye umukuru w'igipolisi ntayimuhe yoyo yarayikuye hehe kandi barariguye. None tugomba rero mutubarize chef de zone ugo ruhusha gwo kugendana inkoho yo kumara abantu icyabimutume
Mukuru wa zone Madame Ndayisenga Prime ibyo yagirizwa ko ari we yishinduye Imana Jerome arabihakana yamararemanga ko yarafise inkoho akavuga ko yari inkoho y'umupolisi yari mwikonje yemeza ko umupolisi yayisigaranye ari we yimuhaye mufatire
ndahumba bwo ngone si jewe no urumva biri muri yame kwiwabo urumva none ko twari mu rukisakaza nawe kumve hari byo bari bamuzigako
abakubonye muri urya muhana umuntu yafuye bakubonye ufise inkoho
umbere ndaguha umuco iyo nkoho umupolisi yafise inkoho zibiri ubundi yarege guhomaziko acambira ati batiri inkoho kugene baza kunda sapfu muyirukana
ne wewe uri umutware ukaba ufise inkoho y'umupolisi umva ibintu bisanzwe
uyu urumba gite tumfatira nukuri kwimana panda ibintu byo kuvuga ati none ko rumumenyesha makuru agize ati mfatira inkoho nagiye ntewe nakira
ubu yasanzwe umusivile kuba ufise inkoho y'igihugu
none ko ntayirasishije
Jerome Nduwimana ari mu bantu batatu igipolisi cyo mu ntara ya Rumonge kivuga ko bahora mu igwigwa n'abishikanye uyu yari yagandaguwe ari mu bitavye akamo batewe na buramata y'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana ari kumwe n'urongo y'igipolisi mu karere ko mu manuko y'igihugu cy'u Burundi aho bahamagariye ari mu igwigwa n'akwishikana haraheze indwi
yavuze ati tubahaye imisindwe uyu hari kuwa gatanu gushika kuwa gatanu azo bakuye yindwi tubongeye imisi ibiri gushika ku munsi wa Mungu badashitse tucura tubirondera ati yo gumba ntibazonanira leta tucura tuva hasi tubarondera rero niho yatsatse
Jean Nduwimana amakuru twakuye umuryango wiwe ababanyi akongera akemezwa n'abajeje inkwano n'umutekano avuga ko yishikanye ku munsi wa Pasika nduvuga ko uno munsi wagira gatatu yishikanye siwe arababaje uringira umuhungu we yaraye yishwe kandi yari yishikanye ku neza
urabona umuntu yaraje azije yitavye akamo ka leta leta ivuga ngo abantu bataboneka ngo bari kugwana we nawe baca rero bavuze ngo nibaze bafatanye ngo babubake igihugu ngo uzogaruka ntangorane bavuga bati tubahaye uruhusha uruhusha abantu bati iyo minsi ni mike bati mpusha zibiri bategome muri izo mpusha zibiri we ku munsi wa mbere yari yamaze kugaruka kubera ataco yiyotse
urowe igipolisi muntu yarumonge opesa andona semana irakiza amenyesha ko amatohoza kuri urwo rupfu yatanguye nta kanace ngo yemeze ivuga ko umukuru wa zone Maramvya ariwe yagandaguye Nduwimana Jerome yamara uyarongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge amenyesha ko yikeka yuko Jerome yoba yishwe n'abo bahana mu igwana canke akicwa n'abashaka guca intege abari ko barishikana mu bantu umunani bo muri komine ya Burambi igipolisi kivuga ko bari mu igwana batumuriyo no bamaze kwishikana uyarongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge avuga yuko abari basigaye hamwe n'abandi bazokwishikana ko bazokwegeranizwa ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge kugira ngo bashobore kubacungera umutekano kubera ko kubashungera umutekano inzu ku nzu bitoroshe ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge Fidelite Ishatse ry'u Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu twari tubafitiye kuri isaha yamara imbere yaho reka tubibutse amakuru iyo hirya no hino twabashikirije. Umunyamisiri yanyuruje indege itwara abantu y'igihugu cya Misiri Egypt Air ayitegeka kururukira mu gihugu cya Chypre yahagaritswe no munsi kwa kabiri nyuma y'amasaha atandatu y'uguhangana n'abategetsi abantu bose uko ari 55 bari muri iyo ndege bashoboye kuyivamo ataco babaye imbere y'uko uwo muntu yishikiriza abategetsi ku kibuga cy'indege cyo mu bumanuko bwa Chypre. Mu gihugu cya Uganda haheze iminsi 40 kuva igipolisi gifunze icamaso kiza Besigye ayoboye umugambwe Forum for Democratic Change atavuga rumwe na leta. Besigye yiyamamarije kuba perezida mu matora yabaye ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri. Leta zunze ubumwe za Amerika zitangaza ko hari byinshi bigiterezwa gukorwa ku byerekeye kongereza gusangira amakuru ajanye n'iperereza mu karere k'u Burayi. Ivyo inyuma y'ibitero by'iterabwoba byabaye mu ndwi iheze mu gisagara ca Bruxelles. Abategetsi muri Pakistan bataye mu mvuta bikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu barenga 200 mu gikorwa gikomeye cyo gufatira ingingo zikomeye intagondwa bifatiye ku gitero cya bombe c'umwiyahuzi cabaye ku munsi w'Imana mu gisagara cya Lahore. Icyo gitero cya bombe cyahitanye abantu 72 benshi muri bo abakristu bariko bahimbaza Pasika. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya. Ibiganiro byo kuri iyi saha aha niho bigarukiye. Mwari kumwe nanje Fidele Niyongabo kuri mikro. Uwashize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi. Tubifurije umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.